muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mba ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoro.
Turamaze nk'iminsi 5 tagituro turonka uri gitoro tukinywe ne stasiyo buni ya kwele stasiyo igihe gitoro cha isha kibe ya leta n'iki kironka tubashakisha kugira abene gihugu biyunguruze mibaraba.
Uwo ni umwe mu bashoferi b'imodoka mu ntara ya Ngozi uvuga ko ibura ry'igitoro mu Burundi ribangamiye akazi kabo ndetse n'imibereho y'abanyagihugu. Iyo nkuru n'izindi zivuga ku mibereho y'impunzi mu Rwanda turazigarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda, aho impunzi z'abarundi ziba mu ntara y'Uburasirazuba zatoye abayobozi bazo bashya. Abatowe biyemeje ko bazihutira gushaka umuti w'ikibazo cy'abana batishoboye batiga hamwe n'ikibazo cyo kwivuza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Watowe kurongora impunzi zose z'abarundi ziba mu ntara y'Uburasirazuba n'umusore akiri muto mu gihe wahora yari mu kigero cy'imyaka hafi 50. Icyo ni kimwe mu byatumye izindi impunzi zimuhunda amajwi amushikana ku nsinzi.
Tungo zishasha tuzirindiriyemo ibikomeye, twibaza kwizi tutoye ubu azizo dushikana kuri byinshi gusumba n'izahahora ko dutoyemo inkerebutsi. Umuntu akiri muto akiri dinamike tumaranye imyaka 3 abandi twabatoye tutarabamenye, ariko uwe turamaze kumumenyera ibikorwa byo turamaze kubibona, turabona ko ari umuntu azodushikana kure.
Mu byo izo mpunzi zifuza ko indongozi nshasha zo kwihutira no gukorana neza n'inzego zibanze z'igihugu bahungiyemo.
Ibyo tumutuma ni icambere mu kugwiza urukundo mu mpunzi, kuko uko umuntu ahura n'ibikomeye bimusigana n'inkomere ku mutima, agacagira umutima ukomeye, urukundo rukagabanuka zikagiranira urukundo ngaha muri Nyamataho duherereye. Ikindi tumusaba nuko akwiye guhagarara nk'umuntu nyene yokorana n'inzego z'ibanze ngaha, akakorana n'abandi umutekano, tukagira umutekano kuko nutwo dukora tudukora ruko dufite umutekano, kugira ngo nabatuhaye indaro twasanze umutekano, umutekano wacu wabo ntuhungabane kubwo abandi bashobora kuza bihetse inyuma yacu cyangwa bari kumwe natwe, kanatuba hafi kuri ibi byose kanatwumviriza.
Vincent Ndayishimiye yatowe kurongora abandi, cyo kimwe na komite yiwe yose biyemeje kwihutira ikibazo c'abana batiga hamwe no guhimiriza abandi gukora imirimo yo kwiteza imbere.
No kwihutira kubiba urukundo mu bantu kugira ngo tugire urukundo dukundane hagati yacu impunzi zahungiye ngaha. Icya kabiri, hari abana batiga baretse kwiga babishaka ku mpamvu zo kubura uburyo bwo kuriha ishure. Abo tugiye rero kugerageza kumenya ni bande babahe muri kano karere nyene, kugira ngo turondere abantu twosaba ifashanyo kugira ngo badufashirize abo bana, kuko nibo Burundi bwejo, kugira ngo bazogire icyo batahanye. Tugiye gukorana na komite idukurira y'Ikigali kugira ngo tuze turabasaba abo bahora bavuza bongere ko hari abo bavuza kugera ku myaka 12 n'abandi kuva ku myaka 60 kuduka. Urumva kuyiri iyo myaka yindi yo hagati kuva kuri 12 gushika kuri 59, urumva ntibavuzwa. Tukangurire n'impunzi kugira ama proje mato mato, imigambi mito mito, nko kwishira hamwe bakadandaza utuntu dutoya, twungurana ivyiyumviro vyo tuntu twokora.
Yamara hari icizo nzego nshasha zizo kwirinda nkuko iyo ndongozi ibivuga.
Oya, nta politike vya politike tuzovyirinda, kuko nta politike mu buhungiro. Twebwe turiko dukora no kwitanga ko muma wese.
Mu gisagara ca Nyamata ahabereye amatora niho haba impunzi nyinshi z'abarundi muri iyo ntara y'Uburasirazuba, hakiyongera ko izindi ziba mu turere dutandukanye tw'iyo ntara. Izo ndongozi zivuga ko zizoca zishinga amakomite ku rwego rw'imirenge n'imidugudu. N'inzego zikurikira uburongozi bukuru bw'impunzi muri Kigali bwatuwe mu ntango z'uyu mwaka. Pierre Claver ni inkuru i Nyamata ku bw'Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook w'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Mu ntara zigize amajyaruguru y'u Burundi haravugwa ikibazo cy'ibura ry'igitoro cya lisansi. Icyo kibazo kimaze gutuma ibiciro ku bagenzi kizamuka ku rugero runini. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Indwi zigiye kuba hafi zibiri igitoro cya lisansi kiboneka nabi nabi mu ntara z'uburaruko. Aho twashoboye guca nko mu gisagara cya Kirundo no mu gisagara cya Ngozi, amapompo atanga igitoro cya lisansi yari yugaye nka hose. Abakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga bavuga ko bariko bakora cyangwa ibikunde.
Nashe gitoro cyabaye ndase kwere nta muntu numwe ahimo dakaziragaragara nta na hamwe hari gitoro bakitubwiye mukayanza naho ngo cyaheze. Ubu rero sinzi cyo twakwifuza ko badusabira gitoro tukaronka gatoro kugira natwe duhige rasiyo y'abantu.
Urabona nkanje navuye mu cibitoki cha Rugombo. Niyo nkorera na jino nize ko nshobora kunga gitoro kugira no kizu bizinyimo bona kibuze simbona ko nshobora gusubira inyuma.
Turamaze nk'iminsi 5 ta gitoro turo ni gitoro tukinywa nyene station buni ya kubera station iduhe gitoro cha isha kibe ya leta nite kironka tubashakisha kugira abene gihugu biyunguruze mibarabara tikemera tukagura kizimfi.
Aho baziga igitoro cha lisasi Ingozi bemeza ko atari uwo ari we wese ashobora kukironka.
Aha muntu arangoze ya station 5 ya gatandatu iri mu vyegwa gitoro bagitanga ku mabo umuntu muturumva naye zangwa shikirwe bizaba rero abashefu barabi nyene ngo dushikire imbere cyo turanka gatoro ubuzima bubandanye nta gitoro kihari abana ntibajya ibintu byose mubona bikogwa ikogwa n'igitoro
ze mu vyegwa n'ivyo nta muntu muto mutaronka igitoro hakora bamabona na atabo ofisi urumva no guca ogera no gucukura ka gatoro kazimze kabi nebe no numva naho nacukura
kubera bavuga ko bakoresha igitoro cha magendu baronka kizimvye abakorera ku bituro bitandukanye mu gisagara cha Ngozi bagana mu ntara za Kirundo Muyinga Gitega Kayanza na Bujumbura bavuga ko bariko baraduza ibiciro byo kuyunguruza.
Aho tukironka tukiranka kuri bine bine litiro ibone bitandatu urumva bica bigorana kugira ugikorere kare wakigutsavye inkingi gisanzwe gihari tukigura 2,230
Gitega ni hari 8,100 kubera umwe igitoro cyo ku mabuniya Gitega badugije natwe twaduhavaduza mu mwanya kubera abantu bariko baduha igitoro cya kamye ubaduhaye gake cya kamye numva turamerewe nabi kuraba nyene abashika hejuru bakabituvugira igitoro kikaza kiraboneka kugira bene igihugu biyunguruze kubera nje gitunze abantu.
Abadugirijwe ko ibiciro batategujwe basa n'ababuze icyo bafata n'icyo bareka. Aba twabasanze ku gituro cy'imodokari Ingozi zunguruza abantu bagana mu gisagara cya Bujumbura.
Kandi Bujumbura bari kwatubwira yo gitike kubera igitoro cyazinge ari 2,000 akazi ko hoho urumba bica biba n'ibindi bintu kuko bacha baduci noti ya 10 iri hamwe uvanye n'akatoke ubugiye utwaye ko kuri
ubu ndi mwahara mugenda kurangara.
Aha tugenda ku 600,000
ibona gaya baba ko baduci noti y'ibihumbi 8 urumva nyene usanga ari hatari
none biraheza bigende gute ni utaronka ubu gutwara kuri ayo mahera gwitwaje
urumva cyasubira inyuma none umva no cha ndabigira gute nuko twosaba ibitoro bikazimbuka nakindi
cyifuza nuko leta yoraba kumwe igitoro cyoboneka tukaronka uburyo bwo kusura imiryango.
Abasanzwe batanga ico gitoro ku masitasiyo bavuga ko basebuja batababwira ingorane ziba zabaye kugira igitoro ntikiboneke bo bemeza ko bakibona gishika mu gihe baba biyunguruza canke ababunguruza bose basaba ko igitoro coboneka kugira boroherwe mu buzima bwabo bwa misi yose. Twarondeye abegwa n'ikibazo cy'igitoro kubera ko ubucuruzi bw'igitoro butwarigwa mu bushikiranganji bw'amasoko ntanga nguvu. Twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji tutako turamuronka biciye ku buyobozi bw'igitoro muri ubwo bushikiranganji. Leonidas Sindayigaya avugira ubwo bushikiranganji yabwiye Ijwi rya Amerika ko ubukene bw'igitoro buriko buravugwa mu ntara z'uburaruko ari akagorane gatoya gashobora gutoregwa inyishu umwanya uwo ari wo wose. Sindayigaya avuga ko atakibazo kihari kigaragara kiretse ko hashobora kuba habaye ihungabana ritoya atakinini ryokonona muri ico gisata. Ingozi muraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi mu ntara ya Ruigi haravugwa inzoga zitemewe n'amategeko zongiye kwibonekeza mu makomine amwe namwe. Abayobozi muri iyo ntara batangije ibikorwa byo kurwanya ikoreshwa ry'izo nzoga. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana.
aho duvuga ko dasubiye kuboneka ni makomine ari mu ntara kama ya Kumoso, Nyabitsinda, Kinya na Gisuru, ni komine ya Butaganzu uri mu ntara kama ya Buyogoma. Minani Ferdinando, umunyagihugu muri zone Muhazi, komine ya Nyabitsinda, avuga ko abazinyo batagizinyura ku mugaragaro.
Ivyo bintu twaragerageje kubituza, nuko uvuga nk'inzoga zitemewe n'amategeko ubu ahantu bisigaye kuko jemba ku mutumba uhereza uri ku mukuru bibe kwa Butaganzwa na Nyabitsinda, zisigaye ziri ku mutumba wa Titi uri muri Butaganzwa. Commissaire Provinciale yari ya kuzituza hari sekeza kuri uwo mutumba kubera ko abanyagihugu biwacu ariyo bari basigaye baza kugira kuzisumira twaguma dutaka dutakamba aho abantu basanzwe bazidandaza ubu numvise ko basigaye bagira utugwitugwi bakaja mu ishyamba kuzinywerayo.
Pese yoza benda hafi arongoye mutumba wa Nyaganda komine ya Nyabitsinda arashima intambwe bari bateye mu kugwanya bene izo nzoga.
Nani ndateruye akambere no kuri mu bantu bari barahebye izo nzoga nibihuhanye ne ndumva ndabyumva hariya nta muntu yo nta ubone sati bitarondewe kuko ariho ndokwihenda ati ntabyo babiriho ugasanga birahari nkagwa mukaga kandi kubusa ngiye gukorana n'abajeje umutekano hanyuma tuje inama twebwe dutohoza abo bantu nabo baribo kuko niho bo bangira ngo babazinywa ngira aho bari nko mugahinga kurere je nkuko ndovuga cyewe n'ukuri mutumba w'Nyagahanda kwari kwarashimye gose n'ukuri kuri za nzoga mugamaze kumva igihuha nyene cisa kubavuga ndace numva nyene menga birambabaje.
Ninyuzwa Beatrice umukuru w'umutumba wa Nyagitika ati naho rahira ko basigaye abantu bakinywa bene izo nzoga.
Tuvuga yuko ibyo bintu kumbure byo bitahari twari ko turabesha biri mu binyegero hanyuma twebwe nk'uko umutumba ho mpereye aho byahora bicururizwa mu myaka yahera batarabituza ubu twarabitujije ubu bari burugawe ariko mu mashyamba nta muntu yoca agenda yishira hejuru ijana ku ijana yuko ivyo bintu vyo bitahari kuko nabahora babicuruza iyo turiko turakoresha inama ku mutumba baravuga yuko bagiye hakurya muri Gisuru bavuga ko izo nzoga bazinywera ku mugaragaro aho rero natwe turiko turatanga turiko turakoresha inama tucacubura n'inyishu twishura tuteya kamo komine ya Gisuru duhanye imbibe na komine Kinyinya duhanye imbibe ko nabonye neboza tukakorera ku mugozi umwe mu kugwanya izo nzoga zitemewe n'amategeko.
Yari yabashingwa aramutse intara ya Ruigi amenyesha mwingo be n'ibihano ruhasha bizofatwa kandi bitazofatirwa abazinywa n'abazikora gusa ariko akagabayisha abana bariye
igihe bizoshikaho twumvise ziri tukaza kuzisesa abajejwe intwaro ariho bari nawe je gi police ari hobari tukabona kabara bimenye bakirengagiza hazohanwa uyo yarasanzwe dusanze yarekara zicuruza hongere hahanwe nabo bajeje intwaro baho bahegere nyumba kumiye mukuru w'umutumba hamwe n'ubujejwe gi police ko bagiye mu bahaye inkiki abo bariko baracuruza izo hamwe nizo zononera amagara.
Izo nzoga zitemewe n'amategeko muri iyo ntara ya Ruigi ni inzoga bita muraha abandi bakayita umukoro wa jipo canke umunanasi ikogwa munanasi ariko hanini yiganjemo isukari basukamo ku rugero runini. Iyindi nzoga itemewe n'amategeko bakunda kunywa ni inzoga ya Kanyanga bahingura mu bifu by'imyumbati abandi bakayihingura mu myanda y'isukari bita merase. Izo nzoga zose abahinga bavuga ko zifite ubumara bwona amagara y'abantu bazinywa aho usanga abazinywa bavyimvye amatama n'ibirenge. Muri komine ya Nyabitsinda intara ya Ruigi mu buseruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imipaka bitwa Clinicien Sans Frontières rimaze gutangiza gahunda yo gutanga inyigisho kurwaruka rwo mu gisagara cya Bujumbura ruri mu kiruhuko cy'amashuri. Izo nyigisho zijyanye no kwirinda no kurwanya indwara zandurira mu myanya ndangagitsina. Mu kiganiro na mugenzi wacu Riane Tangishaka, umuyobozi w'iryo shyirahamwe Albert Uwimana, avuga ko impamvu batangije iyo gahunda nta sano ifitanye n'icyemezo cya leta cyo kwirukana mu mashuri asanzwe abanyeshuri batwite.
Icyumviro ntabwo cyavuye ngaho, ahubwo turaje ibikorwa dusanzwe dukora iminsi yose, amaraporo turonka, abantu batwitura. Twasanze rero ikibazo koko cy'urwaruka na cyane cyane abo banyeshuri ari ikibazo kinini cyane. Twifuza ko twotangura igikorwa kizomara amezi atatu atanga itariki zine nk'uko mwari kuze z'ukwezi kw'indwi. Icyo gikorwa rero kikaba kirimo n'ubw'ibice bishika bitatu, uko bigabuye: guhimiriza urwaruka, abo bakiri bato b'abanyeshuri kwirinda izo bushurashuzi, izo ngeso mbi, bakijukira ibikorwa byo mu rugo, ibikorwa byabafasha ndetse bakaronka minervare cyangwa bakazonka amakaye bakunganira ababyeyi, hakwishinga bagenda gutembera, bagenda gutambiro, bagenda mu ngeso mbi. Rero ni ku gisata kimwe. Igisata cya kabiri twifuza kuzobwira cyo kizomara ukwezi, twarabonye yuko igitsina gabo cyane cyane abo bahungu mu gihe bakorewe wa mu cyagikorwa bita circoncision, umukiruni ngira ngo ni gusiramura n'ibindi bitango nakoresha. Twasanze rero n'abahinga baramaze kubyemeza ko 25% ku ijana bikingira ubwandu bwa SIDA. Icyo rero tuzogikora tutangana n'ukwezi k'umunani kose, mu gihe turacyashakisha ibikoresho kuko bisaba ibikoresho bitari bike, maze tukigirire abantu icyo gikorwa. Ikindi cya gatatu tuzogira, kuko turi mu gisata cyo gukinga, niko kinga gusa izo ndwara zandukira zikemurwa birondoka cyane inda batifuje. Turakinga cyane, twasanze n'ikibazo hari ikibazo mu miryango cy'inzara, ugasanga hari abana twasuye kuraba bashyika amajana abiri bagenda n'ibibazo byo gufungura nabi, naho twifuza nabo nyine kugira ngo turokore ubuzima bwabo, amagara yabo, kuzobahereza ingaburo bitwamara kwironka mu minsi ya vuba.
Murakoze cyane. None zimwe mu nyifato, tugarutse kuri ugo rwaruka, zimwe mu nyifato zitabereye mubona kandi mwizera gufasha ugo rwaruka kuvavana nazo ni nk'iziye muri iki gihe?
Icya mbere, ugwaruka cyane cyane duhere ku bigeme bakunze ibintu bigezweho, baronke za telefoni zirimo za WhatsApp, baronka amahera arja do poche, amafaranga yo kwinezereza. Nibyo rero bamaze kwifuza ibyo gusa neza, baca bakerera gukoresha inguvu kugira ngo baronke ubwo buryo ayo mafaranga. Uri umubyeyi ufite abana batanu, ntabwo ushobora kubagurira telefone z'ibihumbi cyane cyane n'ibyo ukunda, ukore kubariya minervare, ubarihire bisi, ubagaburire, hama ugute kubagurira amatelefone n'amayinite, ubundi ibyo uri umubyeyi ntabwo ubishobora. Rero abo bakobwa baca bagerageza gukoresha inguvu bafashana n'abagabo baba bubatse cyane n'abandi banyeshuri bagenzi babo n'abanyeshuri bagenzi babo kugira ngo ibyo bintu babibafashe. Ahandi undi munsi bakagendera mu byo bya copinage nyine, ibyo bijyanye na copinage. Natwe tubamenyesha yuko ukiri umunyeshuri nta copinage yemewe, ntabyo gukundana. Tubabariye ati nuheze amashuri yisumbuye, nuheze amashuri yisumbuye wereke ababyeyi bawe diplome, uri umukobwa uri umuhungu ubarira ababyeyi ati rero ndakuze ndakeneye mundondere umugore cyangwa ndakeneye mundondere umugabo. Uzoba ufite uruvugiro, uzoba ugeze Burundi ugeze n'ababyeyi bazobona kirega n'ibyo wa mwana yakunze ko amaze kutwereka ka diplome gatoyi kandi n'imyaka n'umubiri ubwo bakagikorerako. Nibyo rero cyane cyane dushimikira ko ukwiga ni kimwe, ibyo byo gukundana bya copinage cyangwa iby'abagenzi ni iki, ibyo ntabwo byemerewe bijyanye n'ishuri.
Abakobwa turumva ariko bakenera utuntu twinshi, bikaba ari nayo mpamvu bagenda kuturonderera mu bagabo no mu bandi bahungu. Abahungu bobo nabo ikibazo bafite cyane cyane ni ikihe, cyangwa bahura naco ingorane zabo usanga ari nk'izi
zibatuma bahura nyine bakwegera muri ubwo bushyashuzi? Cya mbere harimo kunywa inzoga nyinshi n'ibiyayura mutwe. Ikindi ni uko baraba ajya amasinema baraba ibiterasoni, ubara nayo arungikanira ku ma WhatsApp ibyo rero bigacha bimutuma bimutsimira gukora izo ngeso mbi rero wanashakara nahindahinda baranakoresha ubwenge aho wahungu nabonye sibo bonyine nabonye basuhara runini kuko barahendahinda abo bakobwa bahengura nkunda nguragirane ngo turakundanye bagatangura rero umwe yembita ubundi muzoze muhira cyangwa tuzohurira nana n'umuhungu rero nawe ntari kimufasha kwiteza imbere kuko ujusanga zanyi nizi ni hesombi zuhu sumba zuhu wenshi kuka bizu wa kondira mafaranga ya ruo mkogo wa mbuga nye ara mkominika komunikasi msa mafaranga wa na minerivari hali nabu jusanga wali ya maminerivari wakayaja kukubira ya wakwege mwizo hesombi
ni vyo biro mvika na kobi sabubu liyo kugira ngo izi ngeso bazigumane babandanye bazijamwo bisaba uburyo nkuko mubisiguye nivyo ikintu ni kiganiro gihijambo abanyonyi biradijwe rya America nkuko mubizi kandi cyane cyane cerekeye urwaruko no musi turabararitse muhamagare mushikirize ibibazo byanyu ibyumviro byanyu uko mubona aho iki kibazo gihagaze cyo kutagira ibyo mukora cyane muci aho muba muri mu karuhuko kishure nico bafasha kugira ngo ntimugwe mu bibazo cyane cyane byerekeye amagara yanyu duherere rero ku murongo wa telefone twakire Emmanuel
bona muwaza nti bese inyuma y'ibyo biganiro biri gukorwa mu Burundi ko tuzi ko hari uburyo bwinshi bwo kwirinda izo ndwara ndetse ni zitateguwe ko tuzi ko urubyiruko muri no minsi rufite ibintu byinshi bibangamiye n'ibishuko byinshi bibagendaho cyane ndetse nta hari uburyo bwinshi twebwe mu Rwanda dufite bwo kwirinda uwunaniwe kwifata ngo yirinde hari ubundi buryo buhari bwo gukoresha agakingirizo ndetse no nyuma yaho kuba babakangurira ibikorwa byo kwirinda no kwifata ntabwo babageneye nk'ahantu runaka hazashyira udukingirizo dore ko iyo minsi igoranye mumbarize rwose
akoze cyane ndamushimiye abagize neza cyane nibyo umurongo wa mbere icy'imbere ni ukwirinda ni ukwihangana ariko nyine abantu ntibameze icyo kimwe kuko banashaka twasanze mu Burundi reka tuvuge cyane mu Burundi twasanze ikibazo cyinshi cy'abantu bandura n'umugera wa sida ari abantu atari abakizwa abo bita abarokore cyangwa abakizwa kubera iki barinyegeza n'ababarongora n'ababahimiriza abapasiteri cyangwa abayobozi babo mu by'amashengero ntabwo bababwiza ukuri rero nibyo turabirongera kaje tukababwiza ukuri iyo binaniranye kwihangana koresha agafuko ubwo turabubahereza nyine batubufise tubatutihako tukubura tubure umutima wawe umwe mu yawe ipfe ibyo tuzobure umubiri wawe upfe n'umutima wawe byose bipfe reka turebe kimwe ariko ibindi bibiri tubirokoye nibyo rero ari ku murongo wa mbere twabariye ni ukwihangana kandi kwihangana birashoboka baracyarugwaruka n'abagabo n'abagore baba bamaze kubaka barihangana ariko iyo misore n'ibyo ngumi batarubaka batarashyika mu bigero icyo babuza kwihangana cyo barikiye nicyo rero uwo murongo wa kabiri nyine wo byananiye turawumubarira nicyo kumubarira ariko kandi ibyo tumaze kubona tubona abantu bahinduka kuko n'amakemanyaje cyangwa intahe zabo baba bagendera muri izo ngeso mbi birabababaza bakibaka kubara ati none dufashe twumva muri ibi bintu gute kuko bibanezera wese kumva sesagura bibasesa ku buryo binatuma no kutamenya batamenya binagatuma n'ubuzima bwabo butagenda neza nk'uko bategereza kugenda hari igihe usanga ari nk'umuntu abadandaza tugenderamo ugasanga iterambere ry'igihugu risubira inyuma kuko ingeso atari nziza ntabwo zifatana n'iterambere ry'ijyana
uretse abanywanyi bacu ku mirongo ya telefone baduhamagara bashikiriza ibyumviro turafise n'abari kuri Facebook nabo nyine bari kubashikiriza ibyumviro byabo abatari bake reka dusome icyumviro cha Thomas Bukeye kumbure mushinga w'Imana namwe mugira ico mubivuze ko ni icyumviro kirekire ariko yatanze ibintu by'akamaro cyane tanze ingingo zitatu yavuze ati ubwa mbere bwo leta yoshiraho ibikorwa rusange biriha abanyeshure bari muri vacances nko gusanura amabarabara hama inyuma ibikorwa hakaba inyigisho zigisha uko bakwiye kwifata cyane cyane abigeme kuko nibo usanga bakenera utuntu twinshi muri vacances bigatuma bata indero gushika naho baja gusambana n'abaruta Icya kabiri abanyamadini barakwiye guhagurukira indero yabo yabo barongoye mu masengero cyane cyane mwino minsi y'uburuhuko. Atubwa nyuma n'abavyeyi babo bakwiye kwiyegereza abana babo mwino minsi y'uburuhuko bakabaha ivyo bakora kugira umwanya wo kuja mu bindi bintu nibawuronke gutyo byofasha gukinga. Icambere ahereye ku ico cerekeye yuko leta yobaha ibikorwa byo gusanura nk'amabarabara bakabibahembera mubona igicyumviro cyo kunda
yego cyane kirakunda kandi leta ikunda kubikora ariko cyane cyane yavuze ikintu cyiza ababyeyi uruhara rwagaruka ku babyeyi ababyeyi natwe turabivuga kuko tuyagirirwa amahirwe n'ababyeyi bakaba harimo baherekezwa n'ababyeyi babo n'ibyo ni ikintu cyiza cyane kuko turahimiriza n'ababyeyi babaherekeze kugira ngo inyigisho nabo bazumve. Ni byiza rero abana kubaha ibyo bakora aho dukorwa duto duto mu rugo kumesura two kugirane bakabaha ibikorwa kuko iyo urakora ntabwo ushobora kugenda mu ngeso mbi ntabwo ushobora kugenda mu runtu n'isamaza bakaraba cyane hariho n'abana bacyirwa ku mateleviziyo kuko baraba amavideo ibintu byose bakabirabira umwanya wabyo bakabaharurira umwanya ndetse no bidashoboka bakabarungika tukababaratumamo barungika mu miryango mu miryango hari igihe mu miryango baba bafite akazi cyangwa barima cyangwa bagira n'ibivanye n'ahantu hariho urungikanye na rasiyo n'ubundi amunye muhira uramugaburira uragira hane mukanye na rasiyo kidakurungike abahungu banjye cyangwa abana wa mukobwa wanjye azomara hiyindwi karaza ariko aragufasha ibikorwa na mwene ibyo rero bigatuma bimukura ahandi kuko agumye muri karitsiye usanga baca bagira ya marigara akamana na ba bandi miki n'ibyo rero turabibabarira ubwo buryo butandukanye bukuru bashobora kubafasha muri iyo ndero mu kokipa abo bana babo.
Abanyamadini mubona uruhara rwabo ari ntangere boba bariko barafasha muri iki kibazo muri iki gihe cici
murakoze cyane n'ibyo barafite uruhara rukomeye cyane kuko igihe cyose kwa Mungu cyangwa wa gatandatu cyangwa wa gatanu iyo ni minsi izwi cyane ndetse n'indi minsi barahurira muri aya mashengero ntabwo cyane bitaho icyo kibazo uretse nk'amashengero amwamwe agira amakoraniro y'ugwaruka ibaba bacagurwa ugaruka rwose batora leaderi cyangwa ugaruka ruba rufite amabango bakabakoresha nk'indi bimwe turazi nk'ishengero katolika muri diyosezi ya Bujumbura bariko barabigira ubwo bizomara indwi ariko si ugaruka rwose bariko barafasha muri icyo gikorwa ariko ayandi mashengero mato mato ntabwo kigo turabaho tugarukirize bariko baritaho icyo kibazo bobo ni ibyo byo gusera kuko bakibona neza icyo kibazo kandi ntinazanyigisho babaha ubwo ni umuntu atanga icyo afise ntabwo bafite inyigisho zihagije kuri bijyanye no kwandura indwara zice mu bimba byirondoka indwara zandukira gutwara imbanyi batifuje ubwo rero badafite ubumenyi buhagije muri ibyo ntibaruhe ibyo babahereza rero ntibaruhe ibyo babagaburira ntibaruhe ibyo babigisha.
Birumvikana. Reka tubandanye ku murongo wa telefone. Damasi, urakoze kwihangana, ikibazo cyawe cyangwa icyumviro?
Mbanje kubaramutsa ubwa mbere na mbere. Murakoze cyane ku mpumuro. Mu bisanzwe n'ababyeyi barafisemo uruhara rwo kuhimiriza abana babo bakabereka udukorwa duto duto bashobora gukora tuba tubakwiye dukwiranye n'imyaka yabo. Ku buryo abana badashobora gusamazwa urabona ubuharaje buhinga ngurukana bumenyi bamwe baca ku matelefone abandi bakara mu matelevisiyo ni ukuvuga ibyo byose bimwe biba bifise umwanya wabyo umwanya w'utwo dukorwa ukaba ukwawo umwanya w'ibyo bibasamaza ukaba ukwawo ariko uwo mwanya wo kujya ku buhinga ngurukana bumenyi matelefone ni wa mwanya usanga uri kurabasamaza hari ibyo bakuramo abaraba amavideo ama image y'ibiterasoni ukuri ugasanga ugaruka ko rupira cyane cyane kenshi rupira mu matelefone.
Arakoze uwo mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika usoje ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye n'umuyobozi w'ishyirahamwe Clinicien Sans Frontières Albert Uwimana. Aha ni naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire kuba mwaduteze amatwi, twongere duhure mu kanya isamuya n'igice ku isaha y'Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za Radio Ijwi rya Amerika.
Thank you.